Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatatu. Muri kumwe na Oriane Itangishaka mu kiganiro muri Isanga. Ku munsi wa gatatu tuganira ku vyerekeye amagara y'abantu. Mu karere k'ibiyaga binini hariko haribonekeza ingwara hari nayo ikiza cerekana ibihara biva ku nkende ico bita mu Kinyarwanda ubushita bw'inkende canke mu Cyongereza monkey pox. Abatabira kerero barafise amakenga ku kuntu bakwiye kwirinda no kugwanya iyo ngwara ikarira cyane uruhu kandi yandukira itarakwiragira mu kibano. Mu kiganiro muri sanga muri aka kanya rero turaganira n'umuganga yanonose iyo ngwara adufashe kumenya byinshi kuri iyo. Ikaze neza mwese rero kuri Facebook yacu murashobora gutanga nimero zanyu tukabahamagara mugaterera. Adresse ni radio yacu VOA. Adresse ya Facebook ni radio yacu VOA.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndende hano Kampala Uganda.
Ndende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radijwi rya Amerika nkuko muvyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga muri kumwe na Oriane Itangishaka. Mu karere k'ibiyaga binini rero hariko haribonekeza ikiza cingwara iva ku nkende canke iyo bita ubushita bw'inkende canke monkey pox mu Cyongereza. Rero abatari bake barafise amakenga ku kuntu bakwiye kwirinda no kugwanya iyo ngwara ikarira cyane urukoba uruhu kandi yandukira. Mu kiganiro muri Isanga muri aka kanya twatumiye muganga Berkemas Ntiwayo akorera mu mavuriro ya leta n'ayabigenga mu gisagara cha Bujumbura akabaza kudufasha kumenya byinshi kuri iyi ngwara. Muganga Berkemas ikaze neza mu kiganiro muri Isanga.
Eko murakoze cyane kumikaze no kuntumira muri kino kiganiro.
Murakoze cyane namwe gufata kanya ko kugerageza gufasha abanyagihugu kugerageza kwirinda no kumenya byinshi kuri ingwara. Muganga, mbere ko dutangura reka kumbure twumve amakuru yo muri iminsi nyine twagiye turumva kubijanye n'ingwara mu gihugu cy'u Rwanda no mu gihugu cy'u Burundi. Duhere mu Rwanda aho iki kiza bita cy'ubushita bw'inkende kimaze iminsi cyadutse muri icyo gihugu. Abanyagihugu bakora ubucuruzi njabuka mbibe mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba batewe impungenge n'uko atangingo zirashigwaho zo kwirinda iki kiza. Mugenzi wacu Gloria Tuyishima araduhiye inkuru tuje tugaruka.
Kuri uyu wa gatandatu nibwo ikigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda RBC cyatangaje ko hadutse iki cyorezo. Iki kigo cyavuze ko abantu babiri cyagaragayeho bari bamaze iminsi bakorera ingendo mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ishami ry'umuryango w'abibumbye OMS rivuga ko abantu 29 bamaze kwandura iyo ndwara muri Congo kuva mu ntangiriro z'umwaka ushize. Abagera ku 100,000 bamaze kwicwa n'iyo ndwara dukurikije imibare itangwa na OMS. Ku mpaka wa Congo n'u Rwanda mu karere ka Rubavu ahasomwe kuri Petite Barriere urujya n'uruza rurakomeje nk'ibisanzwe kuri uyu wa mbere. Bagera mu masaha ya saa 3 za mu gitondo nasanze nta ngamba zijyanye no kwirinda iki cyorezo zirakurikizwa nko gukaraba intoki n'izindi.
Ntabwo nari nacyumva neza ntabwo bari babitubwira kuko iyo byaje batukabimenyana hano ku mupaka dukoresha uburyo bwo kwirinda. igoma se ko bapfa buri munsi wamenye ubicarirwa
abaturage bakora imirimo itandukanye irimo ibicuruzi ubwikorezi n'indi n'amakuru bafite kuri iki cyorezo
ntagare neza ikintu nzi cyabaye muri Kongo ne yego niyo nzi cyo cyakugumaka kongerana nako mbese
ntacyo nari nkereze bora nago vite nabi
ashoboka nyine nimba ari cyorezo kikaba gihari urumva tujye buri munsi twagitahana tutanabizi ahubwo nyine nk'ababimenye babasha kuba babizi babikangurira buri wese akabimenya
nubwo bigaragara ko nta makuru abaturage bafite kuri iki cyorezo bifuza ko bagirwa inama mu buryo bwo kwitwara nk'abaturage bakuru ubucuruzi bwambukiranya imipaka
tugire inga bagire n'inama baduhe n'ingamba zo kugirute zo kukirinda
hari icyo basaba nyuma yo kumenya amakuru
ibyo ngibyo nge nago nabimenya koko ndi umuturage bisanzwe igihe barashyirira izindi ngamba nange ndubahiriza ingamba nk'uko bazisize ubwo ushaka ingamba nyine bakazifata niba twajya dukaraba imiti cyatwa nk'uko twabayeho muri covid nyine dukaraba imiti twambara ubupfukamunwa akareba ingamba twakurikiza zatuma tukirinda
kuri iki kibazo ijwi rya Amerika yavuganye n'umuyobozi w'ibitaro bya Gisenyi muganga Tuganeze Oreste avuga ko kugeza ubu ku mipaka yombi ihuza igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu karere ka Rubavu hari gupimwa ibimenyetso bishobora kugaragaza ko umuntu yaba yanduye indwara nk'umuriro n'ibindi gusa uyu muyobozi avuga ko abari mu nzego z'ubuvuzi bakiri guhabwa amahugurwa kugira ngo bazafashe abaturage kwirinda
yano kufata yana wajia na mawuzi manawa hako makuri hila hande hii kyo kakura nukujo mamenya mwiti menye kukiwa mwiti kwa mwaka kubitarono mwibonde na buzima na huko awaza angabara huku uwevenuwa na hukena mawuko kwa hajula nyiku kira mwa menye ije wa keka mwiko yorofi kikiwa kwa kicho makura
umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosperi asaba abaturage cyane cyane abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka kwirinda mu buryo bwose bushoboka kuko hari amahirwe menshi yo kuba abaturage bakanduzanya iki cyorezo
ibikorwa remezo bifasha abantu gukaraba intoki aho biri hose kuko turabifite henshi mu karere bikoreshwe umuntu wese ntakabibone ngo yumve ko hari umurimbo ahubwo ajye bikoresha kuko umuntu wasuhuje undi umuntu ugiye gusuhuza undi umuntu umaze gufata ku myambaro ye umuntu ugiye mu modoka burya na abafite imyanda yagiye mu kiganza cye ni byiza ko abantu bakoresha ibikorwa remezo kuko iyo bidakoreshejwe nibwo abantu bageraho bagatekereza ko ntacyo bimaze bigatangira kwangirika
abahanga mu by'ubuvuzi bavuga ko icyorezo cy'ubushita bw'inkende cyandura binyuze mu gukora ku muntu uyirwaye cyangwa amatembabuzi y'uyirwaye abafite ibyago byinshi byo kuyandura barimo abakora uburaya abaryamana bahuje ibitsina abakora kwa muganga n'abakora ingendo mu duce twagaragayemo iyi ndwara guhera mu mwaka wa 2022 hirya no hino ku isi hamaze kugaragara abantu barenga 100,000 barwaye indwara y'ubushita bw'inkende mu Rwanda wa Afrika niho maze kugaragaramo abarwayi benshi by'umwihariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uko bitangazwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS Gloria Tuyishime ijwi rya Amerika mu karere ka Rubavu
rakoze cyane gwe twishimiye dushikije iyo nkuru ubu tukaba twumva yuko mu Rwanda buhazwe ko hagwaye abantu babiri reka rero tuje no mu Burundi naho nyene hibonekeza ico kiza cingwara y'ibihara by'inkende Dr. Lidwine Baradahana umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanya ikiza sida yavuze ko vyagaragajwe n'ibipimo vyakozwe ku bagwayi batatu kwigenekerezo ya 20 mu kakaro uyu mwaka mu kigo INSP akasaba abarundi n'abanyamahanga bari mu Burundi kwitwararika isuku cyane kugira ngo birinde indwara reka naho nyene mu Burundi twumve inkuru kuri iki kibazo
abo bantu batatu bamaze kumenyekana ko banduye ikiza c'indwara ya karanda hayitwa ibihara by'inkende babiri nabo mu gisagara ca Bujumbura undi ni uwo mu ntara y'ubuvuzi ya Isare mu ntara ya Bujumbura benshi bazi nka Bujumbura rirare umwe yari yavuye ku bitaro by'umwami Karede mu Kamenge uwa kabiri ku bitaro by'abasirikare mu Kamenge uwa gatatu nawe yari yavuye mu Itenga aho yivuza ataha umushikiranganje w'amagara y'abantu Dr. Lidwine Baradahana amenyesha ko amagara yabo no yifashe neza kandi ko nababana hafi nabo bariko barakurikiranwa mu gusuzuma ko nabo batoba baranduye igisho z'ibipimo byemeje yo ndwara mu Burundi byakorewe mu kigo INSP ku bufatanye bw'umugwi w'abaganga b'abahinga mu kigo kijejwe kugwanya indwara z'ibiza hamwe n'abahinga mu gupima indwara z'imigera nabo muri OMS igisata gikurikirana ibijanye n'indwara n'amagara y'abantu ku isi umushikiranganje Redwine Baradahana ashikiriza kwiyondwa indwara ifata abantu n'ibikoko kandi kwifisa ibimenyetso byihariye.
Ubushuhe bw'umurengera, kumeneka umutwe, kubabara mu muhogo, gucika intege, amasumbi, kubabara mu mitsi n'uruherehere ku mubiri rumeneka mw'amazi. Iyo umuntu yasinzikajwe n'icyo kiza, ashobora kugira ingorane mu bihimba by'ihemero, mu maso, mu nda, mbere no mu bwonko.
Avuga ko iyo ndwara yandukira cyane kandi kica mu gihe umuntu atavuwe hakiri kare. Muri iryo tangazo yashikirije ko yandukira biciye mu nzira zitandukanye.
Gukorakorana ko mu buryo ubwo ari bwo bwose n'uwanduye canke gukora ahantu yakoze canke ku bikoresho nk'ibyambarwa, ibisaswa, ibikoresho byo mu nzu n'ibindi byandujwe n'umuntu canke igikoko gifise ako karanda. Guhemeranira ko canke gukororanira ko.
Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kwitwararika isuku ku bari mu gihugu bose kiri mu bifasha kwirinda kwandura.
Ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida buhamagariye abarundi bose n'abanyamahanga baba mu Burundi kwitwararika ingingo zo kwikingira zikurikira: gukaraba neza n'amazi meza n'isabuni kenshi gashoboka, kwirinda gukora ku muntu afite ibimenyetso bisa n'ibyo by'indwara ya karanda. Ubushikiranganje anje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida buramenyesheje ko ingingo zose zamaze gufatwa kugira ngo buhangane nako karanda.
Muri iryo tangazo nyene muganga Redwine Baradahana, umushikiranganje w'amagara y'abantu, asaba abantu bose kuwo kwibona ko ikimenyetso kimwe mu byashikirijwe yogerukira ku ivuriro rimwegereye. Naho biri uko abanyagihugu bavuganye n'Ijwi rya Amerika bafise ubwoba kuko kwirinda muri kino gihe bigoye cyane nk'uko babivuga, kuko badafise amazi akwiye hamwe na hamwe bakanayabura.
Ivyoroshe kugira isuku karaba ubunye n'amazi ntayahari, amazi aracika ruga ku bwinshi. Usigure ko n'amazi gukaraba usanga ari ikibazo kugira ngo abantu bashobore gukaraba vyoroshe.
Ngavye ubuzima Abarundi basigaye babayo n'ubuzima amazi ashobora kumara hafi mu makaratiya yose, n'amakaratiya atahora abura amazi. Abashobora kumara iyinga amayinga abiri atanima rikoroka mu marobine.
Ikindi bavuga ni ikibazo c'abantu benshi bagenda mu mabarabara kubera ikena ry'uburyo bwo kwiyunguruza, bakabona ko kwirinda bikigoye. Basaba leta gutorera umuti ibyo bibazo mu kurinda bene gihugu.
Ngiye kwiyunguruza ntibinoroshe, ntibyoroshe. Aho washaka kuba baragiraniye contact nabo bandi ni kuvuga ko ubunye benshi bagenda n'amaguru, ni kuvuga baca hose, abahura bose mu nzira, baranabaramutsa bazanye bakaramukanya, umva n'abahura bose mu rugenda baranduza byose.
Rero simbwira uwo murwayi ingene yokwirukanga kwa muganga naho hongera aho bavuga ati turiketse wafashwe. Ngene yaca kwa muganga ngene uwo mushikanayo. Ikibazo ni ukuri gihambaye, ikibazo gihambaye. Abadutwara vyo guhagurukira bagashyira ineza y'abantu n'abantu bo bato bato imbere.
Iyo ndwara yari yaratanguye kwikekwa ku mutumba Nyakimonyi muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi, aho kwigenekerezo rya cenda ukwezi kw'indwi uyu mwaka w'2024 hapfuye umwana w'umwe Igeme w'imyaka 9 byavuzwe ko yishwe n'indwara itaramenyekana. Nk'uko byamenyeshejwe na Venera Nyambikiye arongoye intara y'ubuvuzi ya Bururi, uwo mwana yari yashikanywe mu bitaro ku igenekerezo ry'indwi ukwezi kw'indwi uyu mwaka w'2024 afise ibiherehere byinshi ku mubiri, afise ubushuhe bwinshi n'inkorora. Mu itangazo ry'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ryo kwa 18 ukwezi kw'indwi uyu mwaka, Redwine Baradahana yamenyesheje ko ibipimo yerekanye ko uwo mwana wo mu Mugamba atishwe n'indwara y'ibihara by'ingende. Cherive Ndayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Arakoze cyane Cherive Ndayishimiye nawe nyene kuri inkuru atushikirije. Tugaruke rero ku mutumire wacu, akaba ari muganga Berkimanse Nihebuwayo mu gihugu c'u Burundi. Muganga, twongeye kugushimira gufata akanya kuganira natwe. Izi nkuru mwumvise haba mu Rwanda, mu Burundi, eka no mu karere ka hafi ya Kongo aho iyi ndwara izwi cyane, twumvise yuko ari nkanka dukwiye kubifata nkankama kuko amakuru yerekeye iyi ngwara arakeneye kumenyekana cyane cyane ko twumvise ko hari n'abatarana yimenya muri utwo turere twa Kongo twa hafi ya Kongo aho iriko iribonekeza cyane mbere no kuva mu mwaka uheze turumva yuko hamaze gupfa abantu 1,100 barenga mbega muganga iyi ngwara ivyo tumaze kumenya kuri yo bijanye n'inge niteye ni ingwara imeze gute muri rusange
ingwara yakaranda kibihara bipfa ku nkende ingwara itwegwa n'umugera nkuko mwabivuze monkeypox mushongereza akaba ari ingwara yandukira cyane 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 yandukira biciye mu gukorana ko umuntu agukoze ku rwaye cyangwa urwaye agukoze ko cyangwa ugakora ku bikoresho yakoze ko cyangwa bikava ku gikoko cyanduye nk'uko mwamaze kubyumva babishikirije mu shikiranganje w'amagara y'abantu cyangwa gukora haba gukora ku bisebe cyangwa ku maraso y'umurwayi wabyo ibyo bigasigura ko abashakashatsi batubwira ko kugira ngo indwara itangure kuba mu bantu bishoboka ko ari ibikoko bya mbere byayanduye hanyuma birayanduza abantu nk'inkende cyangwa ibikoko nk'imbwa zibana n'abantu n'ibindi hari kandi turabye nko ngaha muri Kongo hariho abantu bakunda kwihereza ibikoko byo mu ishyamba bishobora kuba byaranduye bari inyama zazo bagashobora kwandura kandi iyo migera
none ga muganga bimwe mu bintu iri ndwara abantu bashobora kwihitiranya nayo byoba ari nk'ibihe kuko mwebwe mwanonosoye indwara z'uruhu indwara z'urukoba murabona indwara nyinshi cyane zimwe mu ndwara bashobora kugira ngo nizo kwizitiranya ni nk'izi kugira ngo abantu bamenye ati ibimeze uku irya yindi imeze kuriye
bwa mbere hariho indwara n'ubundi yitwa indwara y'ibihara yari isanzwe izwi mu Gifaransa izwi nka varicelle iterwa n'umugera witwa varicelle d'Hodgkin iyo nayo nyene umuntu arama uruherehere isanzwe imenya ifata cyane abana bakiri bato akama uruherehere ku mubiri hanyuma bigafata akanya ariko we kenshi n'ahashuha ntashuha cyane ariko kuri indwara y'ibihara by'inkende umuntu arama uruhere cyane kandi bikamufata umwanya mutonya ibyo bihara kandi bikaza bitangura ari bito bito hanyuma bikaduga hamba bikaba binini bikavamo amazi nyuma bikavamo amashira ariko kandi tukamenyesha ko ibi bihara by'inkende kenshi birajana n'amasumbi amasumbi abyimba ahantu izosi mu kwaha n'ahandi ku mubiri hanyuma bikaba bikomeka n'uko umuntu agira ubushuhe burenze cyane buduga nko ku bipimo bigera kuri 40 hama umuntu kandi akagira umunaniro urenze akumva umenye ararushe cyane akagira ububabare ku mubiri akagira n'ibindi ariko indwara y'ibihara bisanzwe ni biherehere byama ku mubiri hanyuma bimaze iminsi bikagenda hariho n'izindi ndwara zishobora kugira ibihere bisa nabyo mugabo bidafata umwanya nk'uyu ushobora kuvuga nk'indwara za zona zifata uruhande rumwe ushobora kuvuga nk'indwara zindi zandukira nazo nyene indwara z'urukushi ariko ziratandukanye cyane n'indwara y'ibihere by'inkende ibihara by'inkende
birumvikana ko inye umuntu asa n'umenaguritse cyane mu mubiri ubushuhe ni bwinshi kurusha ibihara bisanzwe ni bimwe mu bimenyetso muca mubona iyo mu mwakiriye ego none twumvise yuko hariko harafatwa ingingo zimwe kugira ngo cyane cyane ku gwego rwa leta nkamwebwe mukorana nabo murazibona zimwe mu ngingo mubona ziriko zirafatwa kandi zikwiye kongerezwa no gushimika ko ni nkizihe mu gwego rw'ubuvuzi kugira ngo bishobore gufasha ni nkizihe
ebo mu ngingo ziriko zirafatwa ahanini hari ingingo zerekeye abagwaye ubwa mbere ubwabo kuko nibo batuma abandi bandura ubisanzwe ugwaye yategerezwa gushaja ahantu ari kwa wenyene cyo tuvuga mu gifaransa izorema hama akavugwa agakwirikiranwa uwo akava mu bandi bantu niyo ngingo ya mbere ifatwa mu mavuriro atandukanye biteguye kubakira abagwaye kugira ngo bace babafasha bave mu bandi bareke kubandanya banduza abandi hanyuma aho ni kumugwaye kubasigaye nabo bararondera ababanye abo babana mu nzu kuko nibo baba bageramye bashobora kwandura kurusha abandi ababana n'umuntu agwaye cyangwa igikoko kigwaye akaba ari bakurikiranirwa hagufi igihe cyose hafi y'indwi nka zibiri kugira ngo ibimenyetso bibabonetse ko nabo nyene babafasha hakiri kare ntibanduze abandi ikindi naco ni ku bantu muri rusange ingingo zifatwa kugira isuku gukaraba umwanya muremure kureka kuramukanya mesuri byambagwa nk'abantu bava bakora kwa muganga kwambara udufukamunwa kwambara impuzu zibakingira kugira ngo hageze kubataha bazikure bazisige ngaho batahe bambaye izo baje bavuyemo muhira ahanini nibiraba umugwaye nibiraba abantu babana n'umugwaye nibirabana n'abantu muri rusange nubwo ingingo zimwe zimwe zitoroshe nko kuba mu mabisi kudakorana ko biragorana ariko kandi birashoboka kuko indwara nubwo yandukira cyane umuntu ayandura yagiye yakoranye ko umwanya utari mutonya n'umugwaye abafite indwara
muganga birumvikana ko uruhara rurahari cyane ku bagwayi cyangwa n'abatarandukizwa biragoye kwirinda abantu mu kibano biragoye kwirinda abantu cyane cyane nk'uwo muri iminsi mwumvise aho abantu bategera amabisi ugasanga ni benshi cyane bari hamwe biragoye cyane none mbega kugira ngo umenye yuko umuntu ashobora kuba yigwaye hari ibindi bimenyetso bishobora kuba byaratangwe imbere y'ibihere bijya ku ruhu rw'umuntu ukumbure ibicurane ugukorora hari ibindi bimenyetso umuntu yatangura kwirinda atangiye kubona umuntu asa n'ubifise kugira ngo avuge ati reka nigigweyo ashobora kuba bifise canke ibihere biza buno nyene y'umuntu agwaye
iyo umuntu agwaye mu bisanzwe haraho agatangura kugira ubushuhe cyane cyane hanyuma akagira wa munaniro nariko ndavuga ubushuhe kumeneka umutwe kugira ububabare mu nyama kugira ububabare mu ngingo kunanirwa cyangwa akabona ya masundi nariko ndavuga ibihe bikaja kuboneka nk'inyuma y'iminsi itatu cyangwa irenga gatonya byatanguye kugira umuriro imbere icyo gihe rero abantu b'ibihere ibiherere ntibiba biraboneka ku mubiri mugabo umuntu atanguye kugira umuriro mu bisanzwe yategerezwa kwihutira kuja kwa muganga bakamupima basanze afise umucanwa tuzi ko kugira umuriro mwinshi hariho izindi ndwara hariho za malariya n'iki nazo nyene ziri mu ndwara zica icyo gituma duhamagarira abenegihugu kwihutira kuja kwa muganga kugira ngo baherondere ibyo bindi bimenyetso bihava bitutuma twibaza ko umurwayi uba afite iyo ndwara cyangwa tugakuramo n'izo zindi ndwara tuzi ko ziri mu zica nk'iza malariya umuntu ashuje cyane gushika ku rugero rwa 40 abashobora kugira n'ibindi bibazo mu mubiri byiza kwihutira kuja kwa muganga kugira bamufashe hakiri kare hariho n'ibindi bimenyetso biza haba ari kubavuga inkorora n'ibyo kubabara mu mihogo cyangwa gukorora kuko no mu mihogo birashobora kujayo cyangwa akabona biganza cyangwa mu birenge ibyo n'ibimenyetso bituma dushobora kwibaza ko umurwayi ariko aragira iyo ndwara y'ibihere by'ingenzi.
Ama turavye muganga kubijanye n'imico kama y'abantu hagati yabo twarabonye ingwara zitandukanye za COVID amaso yimbwa zatumye abantu bamenyera kudakorana ko iyo bahuye mbega uwo muco uracabandanya muri iki gihe izingwara ziriko ziravugwa canke navyo nyene ni ibintu bikwiye gukangurirwa abantu kugira ngo bamenye bati gukorana ko muri iki gihe ni mu bihagarike cyane n'ikintu abantu bakwiye guhagurukira koko bakagihagarika.
Ego nibaza ko ubwo turiko turabyitegereza mu gihe cya COVID n'ibyo abantu bari bamenyeye abandi baramenyerezwa kudakorana ko mu kuramukanya mu kwirinda gufata umwanya hagati n'uwundi bari babimenyeye ariko iyi minsi kiza cy'indwara cya corona gitari kikivugwa abantu bari bisubiriye muri bya bindi bahoramwo uwo muco wari wibagiwe nico gituma ubushikiranganji buriko burashiramwo inguvu hamwe n'abajejwe intwaro kugira ngo abantu basubire bibutswe ko gukorana ko kuramukanya biri mu bituma bishobora kuba kwegera kwandura cyane no gukwiragiza cyane iyi ndwara y'umugera y'ibihara by'ingenzi.
Murakoze cyane muganga, turaza kugaruka tuvuge byinshi ku bijyanye kumbure n'imiti iriko irakoreshwa. Reka dufata akanya tuje ku mirongo ya telefone abanywanyi b'ishwi rya Amerika nabo nyine bifuza kubaza ibibazo gushikiriza ibyiyumviro. Reka ntangurire kuri Sirelo mu Rwanda. Amahoro neza.
Amahoro cyane, meze mute Oriane?
Turaho, turashima Imana. Namwe?
Natwe tumeze neza, turashima Imana.
Kibazo cyangwa icyiyumviro?
Ndabashimira cyane, mbere na mbere ndabashimira kuri iyo nsananyamatsiko mwatuzaniye kuri uyu munsi ibijyanye n'amagara ya muntu. Mwine mutubwira kuri ibyo bijyanye n'ubwo bushita bw'ingende, kandi ndashimira n'uwo mutumirwa mwatuzaniye ku byo amaze kutubwira nabyumvise. Ariko nagira ngo mbanze mbaze umutumirwa izina kuvuga ngo ubushita bw'inkende rikomoka hehe, byavuye kuki? Mwakunze kwigarukaho kenshi nyine ko ari Ikinyarwanda, ariko wenda no mu Kirundi sindi uko byayemeze, ariko agenekereje mu byakomotse kuki? Ese ubwo bushita bw'inkende ni irihe tandukaniro rifite ugereranyije na COVID? Kuko COVID hari amabwiriza yarahari yatangwaga na Minisiteri y'Ubuzima, byaba bitandukanira he na COVID mu buryo bwo kuyirinda? Nihe bitandukanira, nihe bihurira? Ikindi kibazo cya gatatu ngira ngo nsobanuze, ese umuntu icyo cyorezo cyangwa se iyo ndwara imwica ku kihe kigero byagenze gute? Yananiwe kwivuza, umuntu yivuje kwivuza yivuje bigeze ku kihe kigero? Cyangwa se iyo ndwara nihe yatangiriye ku isi? Niyo yatangiriye ku isi kugira ngo abashe kubona yuko yaba ari indwara irandura cyane, byakomotse ku kintu byatangiye bitabibwiwe n'iki? Murakoze cyane,
turagushimiye Sirelo. Ego kumbure muganga, ni ibibazo nka bibiri Sirelo yavuze, cyane cyane ko impamvu twumva yuko yavuye ku nkende, hama ucufa udufasha no kumva kumbure ibitandukaniro biri hagati cyane cyane hagati y'indwara na COVID.
Ego murakoze. Mwisanzwe indwara igituma bayise ibihara by'inkende, hari hasanzwe hariho ibihara byafata abantu kuva kera, ariko bisa n'ibyaranduranwe n'imitsi mu myaka ya 1980. Hama iyi ndwara yafashe iri zina kubera ko mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda na 58 barapimye inkende zitari nke, basanga zirafite iyi ndwara y'ibihara, baca baraheza bayita indwara y'ibihara by'inkende. Hama iki gihe ni ukuvuga yuko mu bikoko bindi bishobora ishobora gutuma twandura ibihara uretse inkende ariho yavuye kubera ariho batanguye kwitora mu nkende nuko umuntu aba abana n'ibyo bikoko canke kuko n'inkende zashobora kwanduza imbwa bibana hamba zigaheza izo mbwa canke zigende zikanduza abantu mu bundi buryo.
Ego ama COVID cyane cyane ko twumva ifata mu mahaha canke mu bihimba byo guhemeramwo iyo yo yo bisa niyo canke iyo yo ni ku ruhu gusa.
Ego COVID nizo yarafatira mu bihimba by'ihemero mu ma mu mahaha mu bihaha ariko no kurukoba naho nyene yarahafatira hanyuma iyi nayo nizo ibimenyetso bigaragara cyane ni ibizo kurukoba kwama uruherehere ariko kandi iyo umuntu ariko arasinzikara iyo ariko arasinzikara cyane turabona ko ibyo yasinzikaye nayo mahaha ashobora gushikirwa agafatwa hanyuma iyi ndwara ntifata gusa mu rukoba hajemo umuriro no kuvuga yuko n'umubiri wose uba washikiriwe hama hakajamo yativuje hakiri kare turabona yuko ashobora gushikirwa no mu mutwe y'imigera umugera w'indwara w'ibihara by'inkende urashobora kugenda yatavuka gwirirana mu mubiri ukaja mu maraso ukaja mu mutwe ukaja mu mahaha n'ahandi ku mubiri navuga ibi ingene tuyirinda nako nico kimwe no kwirinda COVID ukaraba kureka gukorana ko kwambara udupfukamunwa kureka gukora ku aho umuntu agwaye yakoze canke ibyo yambaye ibyo yajyanye mu biki ni ukuvuga ingamba zo kwirinda ni nka zimwe co kimwe nizo kuri COVID.
Reka kumvura uyu muganga duhindukire tuvuge gato ku bijanye n'ingene indwara iri kiravugwa ubu muri iki gihe muri ko mukoresha iyihe miti cyangwa muri ko muvura abagwayi gute iyo babituye.
Ego iyo abagwayi batwituye nibyo hariho ibimenyetso bigaragara ari nabyo ahanini dukorera ko kuko gushika ubu nta muti kanoni urabone kuvuti uyu ni ukuvura ibihara mugabo ibimenyetso aba afise nimba afise ubushuhe turamuha umuti w'ubushuhe harimo ubushuhe akareka gushuha nimba afise ububabare turamuha umuti w'ububabare akareka kubabara ariko kandi cyane cyane ku rukoba iyo ibijya biherezanye bikameneka bikagira turabavura ku rukoba dukoresheje imiti isanzwe hari yo kuboza koza igiguma hanyuma hariho n'imiti kandi yo kubasiga tubashirako ubundi bwo nuko hariho urucanco abagwayi urucanco rwo gukinga rusa n'urwahagaze rwahora rukinga ibiharago na bivuze rwahagaritswe muri imyaka ya 80 ubwo rucanco barashobora kurutanga rugahabwa abantu bashobora kubakingira canke n'uwagwaye amaze iminsi yakize nk'inyuma y'indwi zibiri hanyuma akamuha urwa rucanco rugashobora kumufasha rugafasha n'abandi bari muri kominote.
Ego twakira undi munyonyi w'ishuri rya Amerika Frederic Salpongo. Frederic uratwumva amahoro neza?
Muraho.
Ego
nkuko mubivuze ni Frederic Salpongo iburega hano mu karere ka Rundo mu ntara y'Amajyaruguru mu murenge wa Burega. By'ukuri ngende kuri poste mwaduhaye mwatangiye mubaza ati se icyo cyorezo cyangwa se iyo ndwara hari amakuru mwamuyifiteho by'ukuri amakuru tuyifiteho twarabibonye ko cyane nk'abantu baba kuri za social media ni indwara iteye ubwoba pe iteye ubwoba abantu barayireba ukabona barahabutse ariko ntekereza ko twabonye ko amwe mu mabwiriza yo kugira ngo umuntu ayirinde nk'uko abahanga bakomeza babigarukaho ari ukugira isuku koga kenshi no kwirinda contact n'abandi bantu ntekereza ko ubwo abantu benshi twahanganye na COVID tukayitsinda ntekereza ko niriya Imana n'ibidufashamo tuzayitsinda gusa n'icyorezo ubona ko giteye inkeke.
Sana byoroshye abahanga mu by'ubuzima no kutuba hafi, ariko ntekereza neza ko iyi ndwara nk'ijwi rya Amerika mwagize neza kutuzanira abaganga bakadusobanurira abahanga, ni ukuri iteye inkeke kandi abantu dukomeze turusheho kwirinda, kuko iyi ndwara ni ubushita bw'inkende, ntabwo byoroshye ariko turabizi ko tuzayitsinda.
Ego ni byiza cyane, ni byiza kwizera kandi ego
ego. Murakoze namwe, ni Frederic Sarupongi wiga mu karere ka Rulindo, umukunzi w'ijwi rya Amerika.
Turagushimye cyane.
Murakoze.
Nibyo koko muganga, indwara irateye ubwoba benshi, cyane cyane abamaze kubona amafoto yayo ku mbuga zitandukanye, irateye ubwoba. None muganga, turumvise mu byo watubwiye ko bisa naho atamuti wayo hari, ubuvuzi bwayo buhari, ubu ni gupfupfa haza imiti yo kuruhu kurukoba, nta muti uraboneka wo kwica umugera nyawo wo kunywa batanga canke urahari?
Ego nta muti novuga uhari utangwa kwica umugera, hari iri kwiragerageza, hari nk'umuti witwa tecovivimate, ariko uyu muti nko ngaha muri aka karere no ngaha mu Burundi nturaboneka, n'umuti uri mu igeragezwa. Ubundi ariko ni indwara mu isanzwe muri rusange, nubwo ari kiza abantu twavuga ko iri ku rugero runininya, ku buryo haboneka abantu benshi cyane bayirwaye, ariko kandi n'indwara nyuma y'indwi zibiri ibimenyetso byonyine ubwabyo bishobora kwiheza umuntu agakira kandi atakibazo ageze. Ariko hariho abantu bashobora kugira ibimenyetso bikomeye, twavuze abashobora kugira ibibazo byo guhema, bashobora gutakaza ubwenge, hari barashobora kugira n'ibibazo byo ku amaso, kurwara amaso hakajamo uyu mugera, bakashobora no guhuma. Uwariko arabaza ikibazo ati umuntu ativuje hakiri kare bigenda gute, mbere no gupfa bagashobora gupfa. Abashobora gupfa mu bihugu bimaze kugaragaramo cyane ku ijana, bari hagati ya batatu na batandatu ku ijana bashobora kwicwa n'umugera. Ariko abaduca dusanga bari muri ba bandi ntabana cyane cyane n'ibikarira cyane, bashobora kugira indwara yabakariye rwose cyane abasanganwe ibindi bibazo by'uburwayi nka za kanseri cyane izindi ndwara zituma ubwirinzi bw'umubiri bugabanuka cyane ku rugero rwo hejuru.
Ego, reka twakire ubundi. Ni Rix, Rix umunyamabanga w'ishyaka rya Amerika muri Kenya. Amahoro neza.
Amahoro.
Uratwumva dozi kuri Rix, tukumve ikibazo cyangwa icyumviro.
Ndabumva amahese kabazo. Ku bijyanye n'icy'umuganga nasiguye ari ahantu hatomokewe neza, ukuntu bayise ko ari indwara ipfa ku nkende, kandi tuzi yuko kenshi ega inkende zibana n'abantu mukabo, twashaka kumenya neza impamvu icyo cyabaye, kontakite yoba yahabaye hagati y'umuntu n'icyo gikoko, kugira ngo iyo ndwara ishobore kwitwa uko. Amatumenye n'ukuntu umuntu nimba yo bafashwe niyo ndwara ishobora kumuhitana mu kiringo kingana iki.
Birumvikana, ariko twari twumvise kare yuko ubushakashatsi muganga yatubwiye yuko bwerekanye yuko ari inkende nyinshi zari ziri bugwaye bwa mbere. Muganga, kumbure gukongera ko ibyo wari watubwiye kare babyumve, ubwo bushakashatsi bwakozwe mu myaka yahera, hanyuma utubwire ku bijyanye n'ikiringo bigifata kugira ngo kumbure umuntu yitabe Imana byamaze gukomera cyane.
Ego, nanavuze ko mu myaka igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo itanu n'umunani niho kuko burya n'amagara y'ibikoko arakurikiranwa, hari inkende nyinshi za zaragwaye hanyuma baragenda barazipima bacu baratora uyo mugera w'ibihara by'inkende niho havuye iryo zina ry'uko baciye bawitirira izo nkende basanze zigwaye ibyo bihara hanyuma kubera inkende dushaka kuvana turazi ko hariho n'izindi ndwara nka gripaviere zabaye dushobora gutuma indwara ziva mu bikoko hanyuma zigafata abantu kumbure iki kibazo shingene ni ryari umuntu indwara ishobora kwica umuntu bivana ariko ndasigura ko bivana n'ingene umurwayi wenyine ubwiwe abameze abahagaze nka malaria twazi ko ishobora kuyirwara mugabo si twese si bose ica yica mugabo twazi ko ari abantu iyo bateze kwivuza baheza iheza ikabica iyi ndwara rero hariho abagwayi umugwayi ashobora kuyirwara akayimarana ibimenyetso indwi zibiri zose hanyuma agaheza iyo ndwara ikikiza iyo nyene ubwayo atanu muti atanu ikindi kintu yafashe ariko hariho abandi iyo batakurikiranwe n'abaganga bagenda kwa muganga indwara ishobora guca iba indwara ikomeye cyane hanyuma bya biherehere kumbure zama ku mubiri bivamo amazi hakajamo kumbure iyindi migera no kwita amabakteri hanyuma agaca hajamo amashira ashobora kugira icyo twita mu gifaransa septicemi igahava icimuhitana iyi imigera rero imaze kuduga igashika kumbure mu mahaha icyo twita pinemoni mu gifaransa naho nyine ashobora kugira ikibazo cyo guhema no gupfa agapfa iyo yadoze mu mutwe mu bwonko yagwiriye mu maraso naho nyine ikibazo nako ndavuga cingene ishobora gushika ku mu maso akagira uruhumyi cyane cyane ko abantu ikarira cyane ari abo bantu bafise ibindi bibazo by'amagara nk'abafise amakanseri nk'abarwaye umugera wa sida cyangwa bafise izindi ndwara zikomeye zishobora gutuma uko umubiri wirwanira bigabanuka cyane ku rugero rwo hasi hanyuma iyi ndwara ije rero igacica gusongera iside abo bantu nibo bari muri iyi mirwi bya biharuro biri hagati ya bitatu na bitandatu ku ijana aho byagaragaye mu bihugu imaze kugaragaramo imyaka myinshi nibo bahetse bagahitanwa n'iyi ndwara
buri muntu biratandukanye urakoze cyane muganga reka tubandanye twakire uwundi bigira imana amahoro cyane bigira imana
amahoro
muraho neza
ego turashimira ego ndetse n'abaga buteye hari ikijyanye n'iyo ndwara y'ibihara bikomoka ku nkende ndanasaba yuko amaleta yo muri ibihugu bigize akarere ka east africa community bubishyiramo ingufu kugira mu gukumira iyo ndwara kugira ngo birandagate mu karere kuko turabye ku mashusho y'abayirwaye tubonerana indwara babiteye ubwoba cyane
urakoze cyane ego twizere Bigirimana ko akamo kawe kumvizwe n'abayobozi b'akarere urakoze cyane tubibutse ko turi kumwe na muganga Berkimase mu Burundi muganga Berkimase ariko aradufasha kumenya byinshi kuri indwara mu Burundi bita ibihara biva ku nkende mu Rwanda naho ubushita bw'inkende bwate akarere k'ibiyaga binini cyane cyane muri Congo mu Rwanda no mu Burundi tumira mate turagaruka mu kanya muganga abandanya tubwira byinshi kumbura aratubwira n'impanuro kumbura abantu bofata kubijanye n'imfungurwa n'ibindi bintu byinshi bashobora gukora kugira ngo bashobore kwigwanira birinde iyi ndwara
Ijahiri kumata. Ijahiri kumata. Habanya mkunje na mkunja mbizira. Muna habanya mitu.
Ngoje, wendu wibuku.
Gorata. Urumunya usanji kazi kukoni wajenda mimi ozora hinga sabo.
Ay, kabila simu humuru kamana.
Shofi, wenda wana shakuru wachi rusangi. Uradu tukwa aneza kani na kuize.
Mie kwetu ni bugo.
Nikata.
Ndiye bugo.
Gwiki. Nukumda kwa mwese muritu kebge. Yajiri yibesha kuhundi. Ya ba 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 ba. Shofi, tukijende. Kombo taxi.
taxi yaje.
Taxi ikorera hafi mupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayegezwaho na
La Benevolence Agroya.
Radijwi rya Amerika muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga y'umunsi ni yerekeye amagara y'abantu ni mugiye mu karere k'ibiyaga binini ariko haribonekeza ikiza c'ibihara biva ku nkende canke ico bita ubushita bw'inkende canke monkey pox mu cyongereza abatari bake rero barafise amakenga ku kuntu bakwiye kwirinda no kugwanya iyo ngwara ikarira cane urukoba kandi ikandukira cane itarakwiragira mu kibano nivyo tuko turaganira mu kiganiro muri isanga muri aka kanya turiko turagerageza kumenya byinshi by'ingwara ingene umuntu ashobora kuyirinda ibimenyetso byayo n'ibindi byinshi kugira ngo abantu bashobore kuyimenya kuko turumva ko benshi mu karere batarayitahura batarayimenya neza muganga Bekimase ntihebu wayo akorera mu mavuriro ya leta mu gihugu cy'u Burundi no mu yabigenga ariko aradufasha kuri iki kibazo muganga Bekimase ntihebu wayo tugaruke tumve ko bure hoba hariho imfungurwa zishobora gufasha umubiri kwigwanira indwara nkizi ushobora kuduhanura muganga turacyari
ku kabazo no vuga yuko nta mu byo gufungura mu bisanzwe twaziko bidufasha cyane gukingira umubiri umuntu aronka indya zikwiye indya zirimwo ibikwiye zirimwo ndemamubiri zirimwo ntanganguvu zirimwo sanganyamugaburo iryamirwe yose y'indya izo dufungura ushobora kubironka izo byose aba afise ariko arakuza ingene umubiri wigwanira mugabo wundi bwobwo ntacu umuntu yovuga ati genda ufungure iki kizogukingira kugwara iyo ndwara kiretse ko abantu bafungura inyama z'ibikoko biva mu ishyamba bakwiye kwitondera mu guteka bakabiteka bigasha neza ntiba bidahiye kuko ibikoko nabyo birashobora kwanduzanya hanyuma ugasanga umuntu ari izo nyama z'igikoko canduye akahije kandura uwo mugera
muganga hari ikintu dukunze kumva cane ku ndwara za vuba zuko atakintu umuntu yofungura atakintu umuntu yokoresha mu bintu kama twahora dukoresha kera muri kahise turaziko basogukuru na basogukuruza banywa ibintu canke bakagira ibintu bikabafasha mbenga ko bari kubera indwara z'ubu zidatahuritse zikaze cyane canke nuko kenshi mu buvuzi haba hataraba ubushakashatsi kugira ngo mushobore kuba aribwo mukorera ko bigenda gute ko atamfungurwa zishobora gufasha indwara z'ubu muri iki gihe
sino bisiguru kuko ibyo mfungwa zidafasha ibyo umuntu ajya biramufasha ndetse nari ko ndavuga ko umuntu aronse iyo migwi yose y'imfungurwa afungura bishobora kumufasha kwikingira intuze indwara izo arizo zose ariko icyo ntagomba kwinjiramo ni ukubwira abantu ngo niwanwa ibi niwagira ibi niwagira iyi migigwa iyi bizotuma utagwara uba uriko urihenda cyane kumbure ngira ngo abavuza imiti kama ubuvuzi bw'ikirundi barashobora kuba bafise icyo babivuga ko ariko jewe nk'umuganga yize ibita la medicine moderne biragoye ko nubwira abantu ati genda mufungura ibi ngaburizi zitubafasha zibabuze kurwara indwara kanaka nicyo nagomba kwinjiramo kandi nibaza ko tuhapfa gifatira abantu bigatuma kwikingira yibaza ko yikingiye kubera yariye cyangwa yanyoye ikintu bamurangiye mu bijyanye n'ibiterwa kama tuba dusanganwa dufite
hanyuma ku miti kumbure iboneka cyane ku mafarumasi mu mavuriro ubu unyereka arakoreshwa batubwiye ko hari imiti yo kugushira ku ruhu yo bari nkiyihe ubu muri komura hanura abantu gukoresha kumbure yaba ari yo gukaraba yo kwiyoga yo bihari isanzwe umuntu ashobora kwandikirwa akaronka kuri farmasi canke yo banza
yihari yicanye n'ingene umuntu yikingira irahari hari isanzwe abantu bakoresha mu kwirinda kwandura mu mafarmasi cyangwa mavuriro irahari abagwayi cyangwa abafise ibibazo bwo kwitura amavuriro cyangwa amafarmasi abegereye kuko sino janga ngo ntange liste ngo uraca ugenda ugura ibi bizogira bizogufasha no bandi ko ndabahenda abantu ngo bahave bareka kuja baritura amavuriro bafate ingingo zo kwivurira iwabo byiza ukwitura amavuriro bakitura amafarmasi arabukeneye antiseptike yo gukaraba canke isabune yo gukaraba ivyazobironka mugabo ari ugwaye kuvuga ko azo umuti bamwandikira wo gusiga canke wo koza ivyo bihere abuha awandikirwa n'umuganga arabire ingene abameze kuko bose nibo bafise bimwe kandi bakenera bimwe.
Ego cyane twizere ko akamo kanyu n'abanywanyi bariko barakumva abatwumva kuko nivyo koko muganga niwe akwiye kugupima akakubwira iti iyi ndwara ni iyi iyi ndwara si iyi. Ego tubandanye ku murongo wa telefone twakira abandi turafise Eugene amahoro cyane. Ego turaho namwe.
Kuvuga ngo ikibazo nabonye kuri ya ndwara y'inzuzi bayita monkeypox nabonye ari indwara mbi cyane kubera ko nabonye itekwa yimbaga mu mubiri wose haza nk'ibibyimba bityo rero nkaba nk'abaturage batuye mu gace k'ibirwa bigari twafite ingamba zikarike mu rwego rwo gukumira iriya ndwara kuko yamutiye ndema yakubera nka covid 19 cyane ko ari indwara yandura abantu bahuye bagize bati urumva byinshi bikomeye bityo nkaba nashishikariza buri muntu wese kuba ku rwanda se wo mu burundi se wo muri kongo buri wese ndagire n'uruhare kugira ngo ikwirakwira ry'iriya ndwara rwose ikumirwe hakiri kare.
Urakoze cyane Jeanne guhamagarira abene gihugu uguhagurukira cyane cyane kugatwe kabo guhagurukira iyi ngwara kugira ngo bashobore kwituza ndakeka yari Rex nawe nyine yavuze ati izindi ngwara nazo nyine twarazigwanyije birakunda ni nyine nyine birashobora gukunda. Urakoze. Hama muganga tugarutse kuri ingwara nyine ndakeka wari wavuze yuko ishobora gukira mbega ikiraho mu kiringo nka kingahe iyo umuntu ayigwaye akaguma mu nzu akareka kuja aruhande y'abandi akirinda kuyandukiza abandi akaguma mu kibanza ca wenyene yogereranya ko yifashe neza akivura nkuko mu muhanuye ni nk'ikintu kingana gute ashobora kwitega ko yoba yaronse mitende canke yakize.
Oya ntihagire uguma muhira ufise ikimenyetso wose wese agende kwa muganga navuze ko umuntu natora nk'umuti ariko ashobora kumara hagati y'indwi zibiri n'indwi zitatu afise ibimenyetso hanyuma niho aheza akagaragara yuko asa n'uwakize iyo ndwara hagati y'indwi zibiri n'indwi zitatu.
Ego amaze kuronka ubufasha bwanyu akaronka imiti ego birashoboka yuko ashobora gukira. Urakoze cyane muganga. Birumvikana rero yuko mu buvuzi haba mu bitaro bya leta no mu bitaro by'abigenga muriko muragerageza ibishobotse byose kugira ngo mushobore gukingira iyi ndwara mbega muri iki gihe ababitura ku ndwara zisanzwe zindi z'uruhu z'urukoba hoho zoba ziriko ziragabanuka muri iki gihe canke nazo nyene zirafise umurindi ziriko muri iki gihe
ingwara zindi zo kurukoba tuvuga ko ziriko ziragabanuka kuko abivuza babandanya baza kwivuza ariko kandi ntawuvuga ko bariko baragabanuka kuko tubandanya tubakira
nubwo umuntu atorashaka kusasubira inyuma karaba marojista akavuga ati agako akagereranya n'abahora baza mu minsi ya heriki kiza itaratangura kuvugwa nibaza ko ibiharuro bidatandukanye cyane izindi ndwara zirahari kandi abagwaye abivuza bandanya bivuza kandi dutera kamo ko n'undi wese afise ikibazo nimba ari kimenyetso icyo ari cyo cyose abonye ku mubiri wewe yoheza akitura abaganga kuko birashoboka ko bitabiragaragara ngo byerekane neza indwara afise ariko ashikiye umuganga yabinonosoye agaheza agaca amufasha kumenya indwara yariyo no kumuvura karongo ubuvuzi akeneye bumufasha
ababagana akenshi indwara zo ku ruhu ariko barasaba ubufasha nk'izihe zigihari muri iki gihe
izindi ndwara zirahari hari abagira indwara mvuga mu gifaransa z'ama allergi abagira ama allergi hari abagira izindi ndwara zo kurukoba izindi nk'izizazona canke mu gifaransa mu kirundi biragorana gusigura marpes hari abagira indwara twita ama psoriasis abantu bagenda bapfunguka ku mubiri ni byinshi hari n'izindi ndwara z'amamikoze indwara zitari ni nyinshi zigaragara abantu bategerezwa kuza kwivuza babonye izo bimenyetso
muganga urakoze cyane kumbure utubwira aho abantu bashaka kukwitura canke yakanyumero bashaka kukuronka ko ukabafasha muganga Berkimase ni hebu wayo mu gihugu cy'u Burundi
ego nsanzwe ndumuganga avura indwara zo kurukoba ndakorera ku bitaro byitiriwe umwami umuganga wa Rodoviko Gwagasole Clinique Prince de Gwagasole ngaha mu gisagara ca Bujumbura ngakorera no ku bitaro byitiriwe ikiyaga Tanganyika Tanganyika Hospital ngakorera kandi no ku ivuriro ryitiriwe Maison Medicale riri mu Bwiza aka nimero bashobora kuntora ko ni nimero 79 599 859 7 857 reka nsubiremo aka ka nimero ya 79 599 859 857
yego cyane muramwumvise rero ni muganga Berkimase ntihebu wayo akorera mu mavuriro atandukanye ya leta n'ayigenga mu gisagara ca Bujumbura ashobora kubafasha mubwiza akabazo k'indwara zo ku ruhu ku rukoba cyane cyane muri iki gihe ariko haravugwa iki kiza c'ibihara by'inkende cyangwa bikomoka ku nkende ubushita bw'inkende monkey pox kugira ngo bashobore kubafasha babwira yuko ariyo cyangwa atariyo muyirinde muyinde no kuyandukiza n'abandi rero arakoze cyane muganga kubona yafashe kano kanya ko kuganira natwe ntibiba bisanzwe kugira umuganga afate isaha yose ngo atuganirize biba ari ibintu by'agaciro murakoze cyane turabashimiye
ndabashimiye nanje kuba mwantumiye kugira ngo tuganire ku byerekeye kino kiza
ndashimiye rero n'abaterereye mu kiganiro bashikirije ibibazo n'ibyiyumviro byadutumye tumenya byinshi ku muganga yashoboye kudufashisha reka nshimira n'abari mu bihinga bw'ibyuma Nadia Taha yamfashije ibindi biganiro murashobora kubironka kuri site yacu ya internet ni radio yacu VOA radio yacu VOA mushobora kuronka ibiganiro bindi muri isanga n'andi makuru ya radio ijwi rya Amerika site yacu ndayibibutse ni www.radioyacuvoa.com turi no kuri Facebook na Instagram na X naho nyene murashaka kuronka amakuru yacu kuri micro mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka ndabashimiye ndabifuriza amagara meza.